Sentare nkuru ya Kigali yategetse gusubika canke gusivya urubanza rw'abayoboke 11 b'umugambwe FDU inkingi baregwa ivyaha birimo gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho. Uru rubanza rwasibijwe kubera ko umwe mu baregwa atitabye sentare kandi ivyaha bose baregwa bifitaniye isano. Mu mpera z'umwaka uheze nibwo abo baregwa bafashwe, igipolisi kikavuga yuko bafatiwe kwifatanya n'umugwi witwaje ibigwanisho. Inkuru tuyibaze Jean-Claude Mwambutsa ikigali.
Abaregwa 11 bakurikiranwe nibo bitabye urukiko uyu munsi. Uwitwa Nkiko Ernest wa 11 mu baregwa ntiyagaragaye mu rukiko. Uyakurikiranwe yidegembya kuko urukiko rwasanze nta mpamvu zihagije zatuma aburana afunze. Ukutagaragara kwe uyu munsi mu rukiko kwakuruye impaka nyinshi. Abunganira abaregwa basabye ko abitabye baburanishwa, undi nawe yazabonekera akaburanishwa mu rubanza rwihariye. Ubushinjacyaha ariko bwavugaga ko abaregwa bose bagomba kuba mu rubanza rumwe kuko ibirego ari bimwe kandi hakaba naho bamwe ari abafatanyacyaha b'abandi. Umucamanza yategetse ko urubanza rusubikwa kugeza ku itariki ya 30 z'ukwezi. Asaba ko utagaragaye ahamagazwa akazitaba kugira ngo aburanire rimwe n'abandi. Aba 11 byemezwa ko ari abayoboke b'ishyaka FDU inkingi baregwa kurema umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko no kugirira nabi ubutegetsi buriho. Ubushinjacyaha buvuga ko bafatiwe mu duce dutandukanye, ndetse bamwe bafatwa bagerageza kwambuka umupaka ngo bajye muri Congo kwifatanya n'uyu mutwe bashinjwa kurema. Umutwe uvugwa ngo nuwitwa P5 uhuriwemo n'amashyaka 5 arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bamwe mu baregwa bemera ko ari abayoboke ba FDU inkingi, ndetse ko banazi ihuriro P5, uretse ko bongeraho ko iri huriro rigamije kurwana urugamba rwa politiki rutarimo amasasu. Bose bahakana ko batigeze baba mu mutwe wa gisirikare, bakavuga ko bafunzwe bazira ibitekerezo bya politiki. Mu kwezi kwa 9 kumwaka ushize nibwo aba bataye muri yombi, bamwe bafatirwa hafi y'umupaka wa Congo. Gusa bose ubushinjacyaha buvuga ko berekezaga mu gihugu cya Congo kwitabira urugamba rwo kurwanya leta. Uretse abaregwa ko bafashwe berekeza y'urugamba, abatawe muri yombi barimo n'uwari vice perezida w'ishyaka Boniface Twagirimana ushinjwa ko yahuzaga ibikorwa byose byo gushakisha abarwanyi, ndetse ngo akaba ari nawe washakiraga impapuro za ngombwa n'amafaranga y'urugendo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Kigali.